Hii ni Radio Kwa Amerika. Radio Kwa Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi Rya Amerika kuri internet mudusange kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Hano i Washington muri studio ya gatanu Joe ari ku buhanga bw'ibyuma Nadi ari ku bugenzuzi bw'amakuru naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo intara ya Kivu yepfo muri Kongo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimira Leta ya Kongo ukuntu idufashije.
Twese nugiye kutworoza tugiye kubera umuryango
abo ni bamwe mu baturage bo ku mupaka wa Burundi n'u Rwanda. Mu Burundi imiryango irenga 200 yo muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga hituye kubera inzara kuva uku kwezi gutangiye. Aho mu mahanga urukiko muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola yerekana ko azize urwikirago. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ni mujye kure. Amakuru ku Ijwi Rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimwe abantu 36 mu murwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abo bantu bose barimo n'abadereva barokotse. Fidel Niyongabo.
Iyo ndege y'ikompanyi Juba Airways yarivuye mu gisagara cya Baidoa kiri mu bumanuko bwa Somalia igihe yagira isanganya ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Mogadishu uno munsi kuwa mbere. Umuyobozi w'indege zitwara abantu muri Somalia, Ahmed Mualim, yabwiye Ijwi Rya Amerika ko iyo mpanuka yabaye hafi y'isaha 5 zo mu gitondo mu masaha y'i Mogadisho. Ababonye ivyabaye bari ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru wa Somalia, Mogadisho, bavuga ko iyo ndege yururutse hataragera ko ishikira ikibanza cy'indege. Yaciye igwa hasi rubama ishitangura kwa kumuriro. Bavuga ko babonye abajejwe kugwanya imiriro bariko bagerageza kuzimya imbeya zariko zaka kuri iyo ndege.
Urukiko rwo muri Espanye rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urwikirago. Inkuru turayibaza Diane Ninyinazwe.
Sentare nkuru ya Espanye naho yemeje ko nyakwigendera dos Santos yazize urwiwe, yasabye ko ikiziga ciwe kibandanya gusuzumwa, gutyo itegeka ko ugushikiriza ikiziga ciwe umuryango cyabirabangiriye. Umuvugizi wa Sentare ya Espanye yasiguye ko ingingo yo kubandanya amatohoza ku kiziga ca nyakwigendera dos Santos yafashwe mu ntumbero yo kumara amazinda abagikekeranya bemeza ko yoba yagiriwe nabi nabo bemeza ko bari bagiramiye ubuzima bwiwe. Ibiro vy'abaserukira umukobwa wa dos Santos imbere y'amategeko vyibukije ko cize dos Santos umukobwa aho nyakwigendera yasavye isuzuma ryimbitse ku kiziga ca se wiwe, asigura ko urupfu rwiwe rudasobanutse. Nta vyemezo canke insiguro c'igituma bagira amajidane ariko bigeze batanga. Aha tukibutsa ko haheze indwi zibiri dos Santos yahoze atwara Angola yitavye Imana. Yaguye mu gisagara cha Barcelone afise imyaka 79. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Portugal ryitwa Lusa rikemeza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu yavurirwa mu gisata kivura indembe mu bitaro bitatangajwe izina byo mu gisagara cha Barcelone. Kuva mu 2019 ariko dos Santos yaravugwa ku buryo bw'amaho n'abaganga batandukanye.
Ibitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toretsk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6 bibagiye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Fidel Niyongaho.
Toretsk igisagara kibamwe abantu 30,000 kiri ku birometero 50 mu manuka bw'igisagara cya Kramatorsk. Abasirikare b'Uburusiya bariko barondera gufata Uburusiya bwaragize intambwe mu bice bya vuba mu ntara ya Donbas. Aha abasirikare babwo bafashe ibisagara vya Lizichansk na Severodonetsk. muri cyo gihe prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje kumusubira imana ko yirukanye umushikiriza manza mukuru w'igihugu Iriya Venediktova n'umutegetsi mukuru ajejwe umutekano Ivan Bakanov yafashe iyo ngingo kubera hari abajejwe kubahiriza amategeko batari bake bikekwa guhemuka. Ibise mu bubirigi abashikiranganje bajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya barahuye kugira baganire ibyerekeye gukomeza ibihano Urusiya bwafatiwe. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'uwo muryango Joseph Borrell yagabishije ku ngingo y'Uburusiya yo kuzibira ibivuko byo muri Ukraine iri kituma Ukraine idashobora gushorera hanze amatoni imiliyoni n'imiliyoni y'intete zayo mu mahanga amenyesha kwivyo bitegerezwa guhagarara. Ivyo yatangajwe na Borrell bibaye mu gihe bitegekanijwe ko abajejwe ibiganiro b'Uburusiya na Ukraine bahura n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU na Turkiya mu gisagara ca Istanbul ku munsi wa gatatu kugira baganire ivyerekeye amasezerano ashobora guhagarika ingingo y'Uburusiya yaziriye ibivuko vyo muri Ukraine mu kiringo c'amezi n'amezi.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri weshatu radio yacu VOA akadomo com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @VOA radio yacu mukanya turajyana makuru avugwa mu karere k'Ibiyaga Bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'Ibiyaga Bigari turayahera mu Burundi aho imiryango irenga 200 yo muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke imaze guhunga kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kubera inzara. Barahunga mu yandi makomine barahunga berekeza mu yandi makomine yo mu gihugu hagati y'inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
Muna mae mutekano yo ku munsi wa kabiri w'indwi heze yari rongowe na bizoza kaheme buramatari w'intara ya Cibitoke niho havugiwe ku kigoyi kiri ku kiribonekeza mu mitumbi mwimwe iyo nayo iherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda iri mu kiyaya ciyo ntara iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Haba umuremyi firme umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri wa komine Rugombo yashikirije ko hari abamaze guhunga inzara ku mitumbi mwimwe igize iyo komine.
Kungu zikuruzuwa kwa tse gamu kiyaya turino hariho imitumba izikajwe n'ubwo buzuba ku mitumba rukana ya mbere na rukana ya kabiri ingo zishika 210 zimaze guhunga bamwe baciye mu nzira z'ikinywabi bajya muri Kongo abandi nabo bakabahisemo mu makomine duhamije.
Eka no mu makomine ya Buganda ihanura ubibe na Rugombo hari abamaze guhunga inzara naho umunyamabanga mwishikira mu biro kwa musitaneri hatabitigiri yatanze muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara kugira abajejwe intwaro hamwe n'imvukira bahangane n'ico kibazo c'inzara. Amaze guhabwa ibyegeranyo buramatari w'intara ya Cibitoke bizoza kaheme yabahaye ubutumwa bukurikira.
Uyu mwaka twarahuye n'ikibazo muri iki gice cy'umukiyaya amasezo yose y'ukurima nabi ariko icyo cyo gituma yuko abantu bashobora gutangura guhunga kwa gufashanya kwigishwa ikuba kuri ko kurahaba bivuga ko rero sabe abajeje intwaro kurusha inama mubumvishe murage bato bafise hanyuma mubizane turabe icyo twakora twese tugiye hamwe nibo ntibace bafate ku bantu barahunga.
Inyuma y'amasaha 72 buramatari w'intara ya Cibitoki yari yamaze guhakana ko atabanyagihugu arongoye bari kubarahunga na cane cane kubera inzara. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru yatanze iyindi siguro ariko nayo nyene nitandukanye niyo ya mbere.
Gusa abagenda ni babandi babagiye gushinga irongo muri Kongo nabandi rero bagira bimwe bita makanaki umugabo akaguma mu rugo hamugura akaja n'abana akagenda akazunguruka akaja muri ya nkambi irimwo abarundi baca batabaraza kugira ngo babatekerere nta bantu bari kwarahunga nkuko nyibagiro babyerekana ku mbuga n'ubumenyi ko yicize kwikorahunga cyane cyane muri Buganda na Rugombo.
Abanyagihugu bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke berekewe n'iyo nkuru bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bemeza ko bugarijwe n'inzara kubera batimbuye mu irima ry'impeshi heze ariko 2021 nabo nyene bagahunga
twararimye tubure imvura tegeze aho tugajwe n'ikiza cy'inzara bavuga ngo amafaranga nta cyo kora amafaranga bazakuca mu bigo bya hariya baragenda
ndarira turembeje kuko nta ambula kwa rusi na mwaka. Jepa inye jesu jaru. Mwaka haba infaku, sabangu haba ima. Kweshi ya kubala gina nyo afisi kumbuwa genda wala kienye ni kugira wala ngini wana wa uva.
Ekan hamu imbo na ambula ya guwe mwuri rusi. Habandi wa kubangine wakipi gira mwuri kwa kuronde rupu zimu. Na hati kena kandu mpugira nga mukanya nda genda da. Sindi kuchuwa ni zara.
Ama tawaza wako nzuri ya Amerika wako ze munala ya Chibitoke. Yereka na kwa benshi bariko wa ungi nzara. Bariko nonde zabahiruka uunguka. Abava mugihugu kiwa anyecha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuko batimbuye mu ntumbero yo guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa mu Burundi ubushikiranganje bujejwe uburimyi tegekanya mu irima gici turimwo mu biyaya hakoreshejwe kuvomera amahektari 64 niyazorimwamwo ibitegwa mbumbarugo ku rwego rw'igihugu intara ya Cibitoke idasigaye inyuma ni mu gihe mu cijyo mu mwaka uheze hari harimwe amahektari 26 byatangajwe n'umushikiranganje Deo Guiderurema kwigenekerezo rya 11 kuno kwezi kw'indwi mu nama n'abarongoye ibiro bijeje uburimyi mu ntara inama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima igeze.
Ajirwe rya Amerika ikujyane mu Rwanda noneho aho bwana Venant Rutunga uburana n'ubushinja cy'ibyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari bihimbano agasaba urukiko rukuru kubamo hagati hakazagaragara icyo yita ukuri hagati ye n'ubushinja cyaha. Eric Bagirubusa arakomeza.
Asoza kwiregura ku byaha regwa bwana Venant Rutunga mu iburanisha rya none yakomereje ku cyaha cy'ubufatanye cyaha ku cyaha cya genocide. Aregwa gutanga ibikoresho gakondo birimo amasuka n'imihoro byifashishijwe mu gukora genocide. Yabwiye urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ko ibyo byose nta byabayeho, yewe atigeze anatanga amabwiriza ku wari we wese mu gukora genocide. Abatanga buhamya bavuga ko Rutunga n'abandi bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi zari bakoze inama nyuma irangiye Rutunga ajya gutanga ibikoresho byo kwica Abatutsi. Rutunga akibaza uburyo iyo nama yaba yarabaye abandi bayobozi babiri batari muri zari. Asobanura ko umwe yari Kigali undi yari Rukanywe adashobora no gukandagira mu kigo. Avuga ko n'iby'inama za video conference bitashobokaga kuko iryo koranabuhanga ritari ryakageze mu Rwanda. Umwe mu batangabuhamya yemeza ko ibikoresho gakondo byari bifitwe n'abakoraga isuku uretse Abatutsi. Rutunga akabihakana akavuga ko abakoraga isuku babaga hanze y'ikigo kandi nta mukozi wa izari watangaga ibikoresho. Avuga ko babihabwaga n'abakapita babo nabo babihawe n'abashinzwe ububiko bwabyo. Rutunga avuga ko hari abatangabuhamya bavuze ko baje kwica muri zari baje bizaniye ibikoresho byabo atari byo baherewe mu kigo. Abwira urukiko ko muri zari nta bariyeri zari zihari kuko atari hanazitiye. Asobanura ko hari hamwe hari bariyeri itarakoreshejwe. Avuga ko yashyizweho mu kwezi kwa gatanu 1994 n'abasirikare bahanyuraga intambara iriho yerekeza i Butare. Kucyo kujya kuzana abajandarume bo kwica Abatutsi, Rutunga avuga ko yari yagiye gutabariza ikigo. Yasobanuye ko wari Prefensa Bimana Sylvain nyirizo nzego z'umutekano yatabaje mu mwaka 2014 yagizwe umwere mu rukiko rwa Arusha kubirebana n'ibyavuzwe ku byabereye mu kigo cya Izari. Avuga ko uwe nka Rutunga nta gikorwa kinyuranije n'amategeko yakoze muri uko gutabaza inzego z'umutekano. Ati nari umuyobozi w'umusivile kumpimbira rero ubumenyi bwangira ikitso na ubumenyi nari mfite bwangira ikitso kuko nange narahigwaga. Rutunga avuga ko bishoboka ko abajandarume yatabaje baje gukora ibinyuranye n'icyo yabazaniye akumva bitamureba. Araburana avuga ko nta shyaka rya politiki yabayemo kuva muri 91. Akavuga ko atigeze yanga Abatutsi kuko ari nabo benshi bakoranaga muri departement ye. Yemeza ko ari nabo bakoranaga ubushakashatsi kandi utakorana ubushakashatsi n'umuntu wanga. Avuga ko yahawe abajandarume bagera muri 15 bagerageza kugarura ituze mu kigo cya Izari. Gusa ku munsi ukurikira asobanura ko haje abandi bantu bagera mu 5000 bateye hari nabwo hiyambajwe ingufu za gisirikare zasabwe na prefe. Ubwunganizi bwa Rutunga buvuga ko nta kindi kimenyetso kiri muri urubanza uretse abatangabuhamya bamushinja. Bukavuga ko abo batangabuhamya nabo bivuguruza ariko bagashingira ku kuba Rutunga ari umuntu ukomeye. Hari bamwe mu batangabuhamya bavuga ko abakozi ba Izari bishwe Rutunga hari ku gikorwa cyo guhemba bicanyi inzoga, inka n'amafaranga. Rutunga arabihakana avuga ko ntaho bashoboraga gukura inzoga kubera ko nta rutoki nta n'amasaka bari bafite. Agashimangira ko muri icyo gihe n'utubari twari dufunze. Ku cyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasi inyoko muntu asanga kuba Nsabimana Sylvain wari prefe mu rukiko rwa Arusha yarakiburanye kandi akakibaho umwere bishingiye ku kuba yaratabaye mu kigo cya Izari nawe akumva nta kindi yakivugaho. Asoza ku myiregurire Rutunga avuga ko ibyaha aburana babimugeretseho baramubeshyira. Yavuze ko abatanga buhamya b'ubushinjacyaha badasobanutse kandi ko we n'ubwunganizi biteguye kubitangira ingero. Asaba ko urukiko rwazabamo hagati nyuma we n'ubushinjacyaha ukuri kukazajya hagaragara. Abanyamategeko ba Rutunga nabo baravuga ko ibyaha aregwa byamwitiriwe kubera umwanya yari afite mu kigo cya Izari. Ku byaha byose basanga hagombye kuba hari ibikorwa nyirizina yagombye kuba yarakoze. Baravuga ko ibimenyetso bimushinja biri mu buryo bwa rusange bidafatika. Baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza niba koko Rutunga yarazanye abajandarume bo kurinda umutekano azi neza ko baje kwica Abatutsi. Urukiko rwabajije ubwunganizi niba igihe umuntu yatabaje abatabaye bagahindukira bakica uko byafatwa mu rwego rw'amategeko. Basubije ko Rutunga yafatwa nk'icyitso igihe yaba yarazanye abo bajandarume asanzwe z'umugambi wo kwica Abatutsi. Bavuga ko abaje gutabara nyuma bakica ari bo bagombye kubiryozwa, bagasigara bibaza ku bubasha yari afite ku nzego za gisirikare kandi yari umusivili. Nyuma yo kumva uruhande rwiregura, umucamanza yanzuye ko azakomeza urubanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mu mwaka ushize nibwo Bwana Venar Rutunga wayoboraga ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yoherejwe n'igihugu cy'u Buholandi kuburanira mu Rwanda. Ubushinja cyaha umukurikiranyeho ibyaha bitatu: icyaha cya genocide, icy'ubufatanya cyaha muri genocide no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Ehabari busa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashima icyemezo guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Inkuru turayibaza umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Turi ku mupaka wa Kavimvira hano rubibi n'igihugu cy'u Burundi. Twasanze abaturage benshi barimo bacuruzi bambuka bajya Burundi bitewe n'uko intara y'Kivu y'Epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Aba baturage bo bakongomani banyura ku mipaka ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishuraga amadolari 5 mu gihe cy'iminsi 14 ku ruhande rwa Kongo.
Twebwe turanezerewe cyane, turashimye leta ya Kongo ukuntu idufashije kuko twari dufite ibibabaro bose, kuko ubu twarengana ngaha badusumbuwa udavisa ry'amahera ya COVID ntiwarengana kandi twazana ubuntu bukebuke.
Ariko kuba bavanye idolari 5
twumva tunezerewe, turanabashimiye rwose. Turabashimiye.
Wakoraga iki byakugoraga gute?
Nazani poaro, ibitunguru, itomati, ibintu nyene bikebike bitasaba n'umutahe munini, ariko wasanga atamahoro dufite mu ibarabara ugasanga turiko turasumbuka cyane.
Iyo dolari 5 igiye kutoroza tugiye kubera umuryango tugiye mu dolari 5 aho twari tuzikura, ubu tugiye kuko turafashisha umuryango. Urudadaza rugiye kubera neza kubera urudadaza rushya ruduga kubera wahuru yagiye amafaranga watanga kubwira uyagarukane. Urudadaza nabyo nyine rugiye kwinjira bigabanuka ibihe bivanye n'uko ya mahera dore sa bizada mahera menshi agiye kuvaho
yavuyeho.
Yego yavuyeho kabisa, twarenganye nayo twatanze.
Kuba aya mafaranga y'igipimo cya COVID-19 yavanweho, abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko bigiye kubafasha kongera gucuruza nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID-19.
Cyewe nk'ukuntu byangora nk'ubu kera corona bitaraza n'amanaza buce buri kwezi kuraba umuryango, kandi hagize n'akantu nkenera kuza kugura ibujumbura naca ngenda kukagura. Mugubu mparuye kubera itike sinagenda kubera COVID, itike byaca biterana na COVID bigasha bitwara amahera menshi. Haba bivanyeho bagize neza gose, ubu ndashobora kuzana akintu ushobora gukenera, ashobora gusimbira we kugitora atangorane na zika cyane kujya kuzakura mu cy'umuryango sogenda kubura musa.
Gusa nubwo intara y'Kivu y'Epfo yavanye mu mafaranga y'igipimo cya COVID-19, abaturage bari basanzwe bishura. Ku ruhande rw'u Burundi abaturage b'abakongomani bari kwishura amafaranga angana n'idolari 5 uko binjiye mu Burundi. Tuyishime Aliela akora ubucuruzi bwambukiranya umupaka hagati ya Kongo n'u Burundi.
Bisanze nk'umuntu yishoreye utuntu kuva ari 20,000 bakaca bakosaba COVID y'35,000 kuri Kongo yaramera menshi cyane, natwe tuzayacuruza ata no ku Burundi. Urumva ko baravuga 15,000 nabyo nyine kweri ku bironka washwe nk'utuntu udakuramo inyungu y'10,000. Urumva nuko waca winjira muri manga n'ukuri ntaho twara nka kweri ahubwo kuba bayikuyeho vrema. Nibagire neza no ku Burundi n'ukuri bayikure barangene bodufasha ko bavuga ko COVID hose ibihugu byose yaheze.
Umwe mu bakozi bashinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira yabwiye Ijwi rya Amerika yuko intara ya Kivu y'Epfo yavanye amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ku baturage b'abakongomani basohoka iyo ntara n'abayinjira banyuze ku mipaka. Uyu mukozi ushinzwe ubuzima ku mupaka wa Kavimvira akomeza kuvuga yuko abaturage b'abarundi nabo banyarwanda binjira muri Inter banyuze ku mipaka bazajya bishura idolari 5 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 naho abandi banyamahanga bazajya bishura nabo idolari 10 z'igipimo cya corona kimara iminsi 14 Vedasengabo ijwi rya Amerika Uvira.
Ijya kumata n'iki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabira simuhumuro kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mbwa ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya ku wundi yapa Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Kuri uyu wa mbere tariki ya 18 ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro Nelson Mandela wayoboye Afrika y'Epfo. Uburundi Mandela yibukirwa ku ruhare yagize mu guhuza Abarundi n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro yarusha muri Tanzania mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi amubaza ku ndangagaciro Mandela yasigiye isi.
Ejo nabayobwira ko ningene yabaye umugabo w'ijunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro Abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo yarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira ikishitse kuko ta utazi yuko inyuma y'urupfu rwagerere abantu bibaza bati mbega nindazo musubirira kuko Abarundi uko bameze uko bagoye washaka gutera intambwe. Aho rero havugiwe izina rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanga abatari bake ugiye kuraba General Ntaganzwa n'uwitabo canje nize mu Gifaransa ya demokrasi piege. Mugabo rero aho Mandela nyine aziye vyarerekanye yuko afise ijunja rikomeye cane byafashije izo mboneza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yazanga mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari kumpimba agenda kuraba igene abanyororo bariho. Abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyan'icenda na 93. Aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za leta bari bamuherekeje kuko yarababwiye ati sipode nge demogira abantu umutima mu bantu mubafate kuriya. Icyo rero yabonye kukigaruka ko aje mu nama ashinga amateka nabo hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafite umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu munyororo kuriya je ndabibonye. Aranavuga amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baca.
Ntibantunganye mwavuze ijunja rafise mukaba muzi neza ko butari ubwa mbere Abarundi baje mu biganiro ariko bikaba cacu vyavyavuyemwo. Hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nkuko wabivuze vyakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona catumye wewe Abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye ni nk'ibi?
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturirako ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Icya mbere ndibuka ni umunsi wo gushyira umukono ku masezerano y'Arusha. Byaragoranye ndabutabizi, hariho abatashaka gushyira umukono kuri masezerano dutanguriye kurarunguye igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere ya twebwe Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ingambo baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Clinton niho yari ari. Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Mr. Wirati be uwibaza ku kwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine no bwa mu Kirundi banyamake sizi ko no nyabake sizi ko no bipuka batari gace na batandu kwijana muzungu babwiganziye byose mu Burundi mutubiriza abandi ndibwe ko nabo byaryoheye akabira n'abatwenga mbo naho nyene madaka gati ndabonye utwenze tonye utwenze mutwe ko musuko kuri kandi bari batwenze uko nezerewe nuko bumvise avutse iyo jambo iki kiki namuneye ko catumye mbere gushira umukodo kwa masezerano byace cyibuta uko bakuru bihugu bace bagira bati ahantu nituhapa tutarosa ayo masezerano
mu bindi bintu cyane cyane kwari ubungane bwa moko hunovuga abirabure n'abazungu eka n'ubungane hagati ibitsina tukaba tuzi kwa fasoni icyo gihe arusha nabo nyene b'abarundikazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhavuga ko iki
oya niba baronse uruhara rwo kumugushika inzo bahagaze ahubwo kubera uko amanda yabona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kupama biriho bitacura kuja munsi abakenyezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurungu z'igihugu inama nshinga amateka itabagenguza amateka na leta naye ahandi mu biganiro abakenyezi bavuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati tugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe Mandela rero agafata kuzi yabona koko hariya mu gihugu ciwe kuko urabona imyaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza nyine hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere.
Perezida Sylvester Ntunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mahayi radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku byerekeye umurage Nelson Mandela yasigiye isi kuri uyu wa mbere tariki 18 umunsi mpuzamahanga wahariwe impirimbanyi y'amahoro Nelson Mandela. Turagenda tugana ku musozo w'amakuru yacu mu kanya turaza kugaruka twibukiranya ingingo z'ingenzi zari ziyageze mu kanya.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragiye.
Mbere yuko dutandukana tubanyurire mu ngingo z'ingenzi zimwe na zimwe zari zigize amakuru twabagezagaho. Imiryango irenga 200 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aho ni mu Burundi imaze guhunga kuva mu ntango z'uku kwezi kubera ikibazo cy'inzara barahungira mu yandi makomine mu gihugu hagati. Mu Rwanda ho bwana Venard Rutunga ubura no gushinja cyaha bya genocide yarangije kwiregura ku byaha bamurega. Bwana Rutunga haravuga ko asanga ibyaha byose ari ibihimbano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka barashimiye icyemezo leta y'intara y'Epfo yafashe cyo kuvanaho amafaranga y'igipimo cya COVID-19. Mu mahanga Somalia, muri Somalia habaye impanuka y'indege yarimo abantu 36 mu rwa mukuru Mogadishu. Abategetsi bavuga ko abantu bose bari muri iyo ndege barokotse. Urukiko rwo muri Espagne rwatangaje ko iperereza ryakozwe ku murambo wa Jose Eduardo dos Santos wahoze ari perezida wa Angola ryerekana ko yazize urupfu rw'ikirago. Naho bitero by'amabombe by'Uburusiya mu mujyi wa Toresk mu ntara ya Donbas byahitanye abantu 6. Ibyo rero bikaba bibaye mu gihe perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yirukanye ku kazi umushinjacyaha mukuru w'igihugu na bamwe mu bakora muri serivisi z'ubutasi. Shuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba natu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu biri imbere Shimira Jo ku buhanga bw'ibyuma na Nadia wamfashije mu bugenzuzi bw'amakuru namwe mwese mwaramuduteza amatwi amahoro n'amahirwe kwese